ni ijwi ya Amerika. Ibijya Amerika yabandanya kwashikiriza iganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ufite mwese muteze amatwi twongere guha ikazi abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isa 12 turabashikiriza umuziki. Ntutangure rero utangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu gihe.
Urakoze Federico muri kumwe na Aloyse Bigirimana kuri micro yahere mu gihugu kibanyi aho ikiza cha Ebola catangajwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo aho cahitanye abantu batatu kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane. Iryo byatangajwe ejo ku munsi wa gatanu n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS. Kubw'ibyo shirahamwe ico kiza ca Ebola kiri mu karere karimwo ishamba mu ntara ya Basse-Ouele ku rubibe n'igihugu ca Centrafrica. Ubwa nyuma Ebola yiyadukije muri Congo hari mu mwaka w'2014. Icho gihe yaragwanijwe n'ingoga yamara yahitanye abantu 42 mu biharuro byatangajwe cese. Mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Congo Oli Olunga yaremeje ukwiyadukiza gushaca kwa Ebola akaba yasabye abanyagihugu kutagira ubwoba. Yamenyeje ko leta yafashe ingingo zikenewe kugira yishure mu buryo bwihutirwa kuri ico kiza ca Ebola gisubiye kwiyadukiza. OMS imenyesha ko iriko ikorana n'abategetsi ba leta ya Congo kugira barungike ibikoresho hamwe n'abakozi bajeje gufasha guhagarika n'ingoga ico kiza ciyadukije mu gice kitoroshe gushikamwo. Tukivuga muri ico gihugu nyene cirangwa mpuzamakungu ni ryatangaje kuri wa gatanu ko ritewe impungenge n'ibitigiri by'abacirwa urwo gufa bitera byongera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu manza zicirirwa abarwanya leta y'Uganda bari mu buseruko bwa Congo. Haraheze amezi 9 sentare ya gisirikare muri Kivu y'uburaruko iriko icimanza z'abagirizwa kwica abantu baharurwa mu majana mu ntara ya Beni mu mwaka wa 2014. Ubwicanyi bwagirizwa abarwanya leta y'Uganda bahurikiye mu muhari ADF. Iyo sentare yaciriye urwo gufa kuri wa gatatu abantu bane barimo abanyekongomani batatu n'umutanzaniya umwe. Kuva mu kwezi kwa munani mwaka 2016 abantu bashika 36 nibo bamaze gucirwa urwo gufa. Unikanegura ko abo bacirwa izo manza badahabwa akaryo ko kunguruzwa. Abo bayisilamu barwanya leta y'Uganda bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'1995 bagirizwa na leta ya Congo hamwe nawo ni kuba bamaze kwica abantu bashika 70 mu ntara ya Beni kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2014. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko asaba abanyagihugu biwe kuguma batekanye akavuga ko atabwicanye bugiye kuba inyuma yaho ahagarikiye mu mabanga umukuru w'ibiro vya gisirikare General Paul Malonge yahunze umurwa mukuru ku munsi wa kabiri n'abasirikare b'inkwaza ngabo batari bake. Perezida Salva Kiir yagiriza Malonge ko yahunze Juba imbere yo kurahiza uwaragiye kumusubirira ariwe General James Ajongo. Akavuga kandi ko guhindura indongozi ari ibintu bisanzwe ariko naho biruko Salva Kiir yagerageje kunyegeza ibivugwa ko Malonge yoba ariko ashiraho umurwi urwanya leta. Amakuru ataremezwa neza avuga ko General Malonge yoba ari mu gisagara ciwe c'amavuko arico awe ile aho yoba ariko ashira ikirindiro ca gisirikare. Abanyagihugu bo muri ico gice bafise ubwoba ko ashobora kuba gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta. Hano muri Leta Zunze za Amerika Perezida Donald Trump ariko ararondera uwo asubiriza James Comey yahoze arongoye ibiro bya FBI bijejwe amatohoza. Ivyo vyatangajwe n'umwe mu bategetsi mu biro vya White House kuri wa gatanu ubushikiranganje bw'ubutungane hari nabwo ibiro vya FBI vyegukira buza bumaze kuronka amazina y'abantu 11 bazohitamu. Umuvugizi w'ibiro vya White House Sean Spicer yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa gatanu ko Perezida Trump agiye kugena umutegetsi mushya wa FBI mu maguru mashya igihe cyose azoronkera ukwija ibisabwa. Mwibuke ko James Comey yabogojwe mu mabanga yiwe yo kurongora FBI ku munsi wa kabiri mu gihe yariko aragira amatohoza ku migenderanire abari begereye Trump mu myiyamamazo mu matora yo muri 2016 boba baragiranye n'igihugu cy'Uburusiya. Ikurwa ryiwe rikaba ririko ritera impari zikomeye za politike hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyepolitiki babiri bakomeye muri Zimbabwe bari mu biganiro byo gushyiraho urunani rwa politiki mu ntumbero yo kugerageza gutsinda Perezida Robert Mugabe mu matora azoba mu mwaka uza. Umwe muri abo n'umufasoni Joyce Mujuru yahoze acudise cyane na Perezida Mugabe, wundi ni Morgan Tsvangirai umunyepolitiki amaze igihe atavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Perezida Mugabe muri iki gihe afise imyaka 93, amagara yiwe atera atituka, yiyemeje gusubira kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora igihugu cya Zimbabwe. Mugabe rero yatanguye kuyobora Zimbabwe kuva mwaka w'1980, kuva intwaro yiwe ubutunzi bw'igihugu bwarasambutse mu gihe Leta yiwe yakandamije bikomeye abanyepolitiki batavuga rumwe nayo.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Umugera hepatite C ni imwe mu ngwara ubushakashatsi butarashobora gutorera imiti ikwiye yo kuyivura. Ivyo bituma abantu 500,000 bapfa buri mwaka ku isi nk'uko ishiramwe gitahamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Vyongeye izimba ry'imiti rimaze kuboneka ko rituma idashikirwa na bose mu bihugu bikenye co kimwe n'ibiteye imbere. Ishiramwe gitahamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko intambwe ikiri ndende kugira abantu bose bashobore kuyishikira. Imiti y'umugera wa hepatite C ifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abantu. Iziturutse ku miti yitwa Bose Previr na Tela Previr ziroroshe kuboneka. Akarorero kuri Bose Previr n'uburuhe, iseseme, gucibwamwo, ukubura amaraso, igabanuka ry'abasoda mu mubiri. Tela Previr naho nyene ishobora gutuma umuntu acibwamwo, abura amaraso, akongera akaribwa ku kibuno, nk'uko isoko ry'Abanyakanada rijejwe gutanga amakuru ku bijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite C kati ribimenyesha. Naho biruko abaganga bahanura abagwayi gufata iyo miti. Vyongeye, imiti ivura umugera wa hepatite C irashobora gufatwa n'ubusanzwe ari ku miti y'umugera wa sida mu gihe abaganga babakurikiranira hafi, nk'uko bimenyeshwa n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu mubiri. Mu Burundi, abagenda n'umugera wa hepatite C baharugwa ku 8.2%. Ugo rugero akaba ari runini ugereranije mu bindi bihugu byo muri Afrika, nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu gitigu no munda bo mu Burundi. Mu kiganiro cy'uno munsi nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite C. Kuri micro muri kumwe na jewe Inamahoro Raisa Liliane, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu aricyo gwanyukira. Tega amatwi ibyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya Bujumbura. Kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abagendana umugera wa hepatite C bashikira imiti. Gwayaze na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abaganga bo benshi babinonosoye, hanyuma n'imiti yo gupfufahaza ikagwizwa, hama abanyagihugu bakanayimenya cyane kuko benshi ntibayizi.
ari ingwara ikwiye gufatwa mu minwe n'igisata kigezwe ubuvuzi mu Burundi kuko ugiye kuraba abantu bayigwaye ni benshi hariho n'abayigendana batayizi kandi imiti ikaba izimbye uno kwivuza umuntu ashobora no kubura naho yivuze
bohimiriza ubwa mbere bakamenyesha iyo ngwara ngene isanzwe ifata bamaze kuyimenya biroroha cyane kugira ngo bavuge bati kugira uyikingira uciye muri ubu buryo
mu Burundi iyo ngwara bita hepatite C tutovuga ko yitaweho cyane nkuko bamwe uzawumva ngo hari umugambi wahariwe kugwanya igitunu cyane imibembe igihugu gikwiye kwicarira ico kibazo c'iyo ngwara ku Burundi adashobora gushikana amahera igihumbi ku munsi
patitse nikira kenshi munyigitigi n'ucumenye sho gukora
itebwa no kurusha sida bahimiriza abantu bakipimisha nabandi baba baki ingwara yabonetse n'umuntu aboneka
igihugu cyo bitangira bakaronka babavura benshi baricwa niyo ngwara kuvuye kutamenya
ibikoresho bitobora uruhu bishobora gutuma umuntu yandura umubira wa hepatitise atwovuga nk'inshinge inzembe n'ibindi iruhande y'ibyo ibikoresho byo kwa muganga bidasukuye neza kamwe n'amaraso adapimwe neza imbere y'uko bayatera abantu ashobora kuba intandaro yo kuyandura nk'uko ishyirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha iryo shyirahamwe rihanura abantu bafata ibiyayura mutwe biciye mu nshinge abagendana umugera wa sida abigeze kuba mu busho hamwe n'abana bavuka ku bavyeyi banduye hepatite kuyipimisha hakiri kare ivyo bituma ingwara ikingwa hakiri kare hamwe no kutayandukizanya nk'uko OMS ibandanye ibihanura reka duhe ijambo mugenzanje Alain Yves Irankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara cha Bujumbura kubijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura ingwara ya hepatite
ukuvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu kugiye koroha kuko muti mushasha uyikiza uherutse gushikanwa mu Burundi uyo muti Epsinat benshi bazi ku izina rya Sopospivir uheruka kumenyekanishwa na Axis Pharma rimwe mu mashira hamwe yemewe adandaza imiti uzoshobora kubangira kamaro ku magara y'abantu kuruta uwahahora witwa Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus kukaba nkako uzo ufata azokira Burundi ingwara ya hepatite C nkuko vyemezwa na muganga Renova Nagirabiri umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda aho ni mu gihe warusanzweho wa interferon kubantijana bawunyoye 40 gusa ari bo baba bafise amahigo y'ugukira Burundi nkuko umuhinga Renova Nagirabiri yongerako iboneka y'umuti mushasha uvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu ni nk'inyishu kubayigendana twumvirize Patrick ke niyo saba aho banza kutubwira ko ikimufata atayo yarazi
hepatite C kinasanzwe nhanga maraso hanyuma baca barayitoramo baca barambwira yuko nuhagarika gatoya kugira ngo barabingene bigende
ni waruzi ko warusanzwe bigendana
reka na gatoya nta n'umusonga n'umwe
aheruka kuboneka umuti ushobora kuzivura Burundi izana ry'uyo muti iryo bari nk'inyishu kuri mwebwe musa n'umufisi yongwa
rashobora kuba ari inyishu ko wabonetse ngira ngo akore umuti uzobukiza Burundi nibaza ko aje bituma bo bari inyishu
amafaranga angana ni miliyoni zitandatu niyo akenewe kugira ngo umuntu ashobore kuronswa kire yose y'umuti wa Epsinat ayo mahera akaba ari make ugereranije ni miliyoni za baba 24 yahora asabwa kuri kire ya Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus igabanuka gico giciro ku muti mushasha rirava ku kigoro kishira hamwe Axis Pharma gitayeho gukorana n'amashira hamwe ayikora byo mu bihugu byo hanze nkuko vyemezwa na Jean-Claude Ndayizeye ajejwe ugutunganya ibikorwa vy'iryo shyirahamwe ridandaza imiti rimwe na rimwe abagendana ingwara ya hepatite C baritura ubuvuzi bw'ikirundi badahanuje abaganga banonosoye kuyivura twumvirize uko vyagendeye Joseph Nahimana amaze imyaka 15 afise iyo ngwara ya hepatite C
bizo tugora cyane kugira dushobore no kuyivuza kuko baravuga yuko hari imiti y'ikirundi ishobora
ibintu biruko mu gihe abafise ingwara ya hepatite C batama borohewe mu kwivuza imvo nyamukuru n'ubukene butuma badashobora kwipimisha kuko bisaba uburyo bw'umurengera iyo ikaba inkurikizi ko abenshi baje kwivuza amagara yabo yamaze gusinzikara nkuko vyashikiye Aloise Sikumingi aba muri komine Mutimbuzi. Cobaye ciza nuko bajejwe ibibazo vy'amagara y'abantu bofata mu mugongo uyo muce wabagendana ingwara ya hepatite C kuko ibandanya yiyongera mu bantu nkuko biri mu cigwa cakozwe n'abahinga mu vy'ubuvuzi bo ngaha mu Burundi. Kubw'ivyo abantu bato bato basaba gufatwa mu mugongo. Aloise Sikumingi atera kamu avuga ati
cewe nkuye muti naho bogira naho bahageze ko mfa ko amahera ntayo noro ntarose nka leta canka bagira neza woduha kubuntu abujyo noro nka bwo kwivuza nka twebwe abantu tujya tuvuye mwitasha kuko hari abantu benshi badashobora kuronka n'igihumbu dashobora kuronka ku munsi nk'imiliyoni 100 ntanzo ndigira nkora kuva mu myaka 45 kise none umva uwo muti no ugura gute
ugushira ku mugaragaro umuti Epsinate kaba yakajyo ko kumenyesha ko uwo ufata utomwononera amagara yiwe kukaba nkako ukwije ivyangombwa bisabwa n'ubuvuzi nkuko muganga Renova Ntagirabiri yarononosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda ari mu batanze icigwa kubijanye niyo ngwara mu Burundi azemeza. Ishira hamwe Axis Pharma lidandaza imiti byari yemeje gufasha mu gupima no gutanga ibikoresho vyabigenewe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu ku rugero rushimishije. Jean-Claude Ndayizeye ajeje gutunganya ibikorwa zishira hamwe Axis Pharma lidandaza imiti arasigura uko ico gikorwa gitegekanijwe.
Muri Axis Pharma twari hari intumbero yuko tugomba gufasha abanyagihugu badafise uburyo kugira ngo bashobore gushika kuri uwo muti bihumbi bituma gufasha kugira ngo bashobore kwipimisha borohewe ibikoreshwa mu gupima araye mariatife cyangwa ibindi bikoresho bakoresha tukabitanga ku buntu tuzoshobora gufasha n'abari ko barapima abo bagwayi bishobotse ntage nayo batanga.
Ukwivuza kare ingwara ya hepatite C itararengerana na kamo gategwa abato nabisumbuye mu ntumbero y'ukurokora amagara yabo.
Tumenyeshe kumugera wa hepatite C atarucancu fise ukukinga bikwiye guca mu kugabanya ibishobora gutuma abantu bawandura. Akarorero ni kwitwararika isuku ryo kwa muganga nkuko MS bivuga. Abantu banduye uwo mugera bakwiye kwirinda kwanduza abandi. Ivyo vyoca mu kudatizanya ibikoresho by'isuku nk'umujigiti wo kwiyugumura, ibikoresho byo guca inzara canke ivyo kumwa ubwanwa nkuko isoko ry'Abanyakanada rijejwe gutanga amakuru kubijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite kati ribihanura. Ukwiyunga mu mashirahamwe vyobangira kamaro kubayigwaye. Ivyo vyotuma abagwa ibaronka amakuru ajanye n'ingwara bagendana. Ikindi bifasha nuko inkuru ishikira abantu benshi nkuko ikigo kati kibandanya kibimenyesha. Ayandi makuru ajanye n'ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonoso ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda muganga Renovan Ntagirabiri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Renova Ntagirabiri ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ahenshi ndafise ibipimo ico nigishobora kubandanya kiba ikibazo kuri mwebwe mukurikirana abo bantu bagwaye ingwara ya hepatite C.
Kidashobora kuzoba ikibazo kinini. Virus ya hepatite C iroroshe gupima. Ibitaro nka byose n'amalaboratoire yo mu Burundi ashoboye gupima akakubwiye ati bora se hepatite C wowe nayo ufise. Kuba yifise rero duca dutangura kugira ibindi bipimo birengeye ivyo menye ugwegageze. Dusanze ari hepatite C ntoya atacirono na mugitigu turashobora kumubwira afise uburyo akivuza adafise uburyo naho tukarindira tukaraba kuko hari abantu benshi bayisazana atacibagize.
Hariho abanyagihugu bamwe bavuga yuko imiti y'ikirundi iyivura iyo ngwara bakayifata umuco mubahereza n'uyu
bawufata kubera atawundi natwe twababwira gufata kenshi wasanga atawuriho mu buryo bw'ubushakashatsi guno munsi werekana neza kukiza ubu rero uriho
mu mitumba hagati twovuga abaganga bakaruhariwe mu kuvura ingwara ya hepatite batarashobora kugwira ntimubona yuko nubundi muzogwa musubira inyuma kugwana iyo ngwara ya hepatite C.
Ico naco ni kibazo kituraje ishinga utwo kwigisha abaganga bakaruhariwe aba specialiste co gisata gifite ingorane kwera uburyo bw'igihugu burindira kwa abaganga baboneka abahari ubu bazogerageza ko bashoboye kose bakavura abo bagwayi bazoba babituye
kugira ngo mushike kuri ayo mahangiro mushigikirwe gute.
Ni ibintu bisaba uburyo ivyo muri laboratoire mushikiranganje bw'amagara y'abantu abantu bifuza gukora kuriciza ariko byogeye n'abantu bakaje hamwe bakagira amashira hamwe bagafashanya abantu bisuzumisha.
Ndabakenguruki
murakoze cyane namwe.
ndagushimiye ala Eve kuri ico kiyago mwagiranye n'umuhinga none so ivyo kuvura ingwara zo mu gitigu no munda tumira mate mukumviriza kano karirimbo katugira kwinjitara magara batwumviriza ku kiganiro ari kira cijwe rya America uno munsi tukaba turiko tuganira ku byerekeye ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite gwaruka turashishikara nuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
iya ngware patite muganga urababaza cyane cyo bari byo kwanza kubaza muganga
urababaza na cane cane muri ca gihe ca nyuma aho igitigu ke camaze gusindikara nk'ikiba kikimeze neza
mbaza ndakwishura
none nk'umwana atanwe inzoga yo kwandura igitigu hepatite C gute
umwana kugira yandura igitigu nukora nyina wiwe amufise mu mbanyi canka ajya karamwibaruka ashobora kumwandukiza
mbaza ndakwishura
Hepatite C barakunda kuvuga ni kaze nka B.
Icyo mwomenya cyo nuko ama hepatite ari B ari C yose afise ukuntu agenda aronona igitigu buhoro buhoro. Ariko amaherezo yavyo wa muntu afise iyo ngwara y'igitigu ayimaranye igihe kirekire araheza akagira ibimenyetso bikomeye gushika naho ashika bya bihe bya nyuma aho igitigu cyo nyene ataco kiba kikibasha. Umuntu abasinzikaye ugasanga mbere bivuyemo naza ngwara bita ama cirrhose canke ama kanseri.
Mbaza ndakwishura.
Igitigu ngo gitera cirrhose mbega none namazi yizana
cirrhose kuvuga yuko ari gihe cyanyuma gusa ajya amazi aza munda iyo umuntu aba agwa ingwara ya cirrhose igitigu ntikiba gikora iyo cirrhose ijana no kubindi bihimba by'umubiri biri ruhande y'igitigu byo none kara navyo nyene ntubona ajya amazi aza umuntu kabona afise inda nini
gwaruka murambigwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abanyisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
akenshi usanga abagabo aribo bakarigwa na hepatite C kuvuga ko aribo ikarira
icambere mwomenya nuko hepatite C abikunda kubonekeza niba abantu banwa ibiyarura mutwe biciye mu nshinge bakitera inshinge akabagena niyo ngwara kwa mugenzi wiwe kuko ivyo bintu banwa biyarura mutwe yataye ubwenge arahitanya kitera ugasanga amagiye barayandura ivyigo vyarekanye yuko usanga ari abahungu bakunda gufata ibyo biyarura mutwe
mbaza ndakwishura
Hari nk'igihe wumva urwaye nka hepatite yo mu gitigo ugatinya kwipimisha rijana
iyo umuntu akicandura ijya ingwara ya hepatite C umwe kuri bane bayanduye umubiri we urigwanira kagwana gakuramo iyo virus cane cane muri ca gihe ca mbere akiyandura ariko batatu kuri bane nabo biranka iko umubiri wigwanira ya virus ikaguma mu mubiri nuko agendana umugera wa hepatite
mbaza ndakwishura
Wewe umva ko kuyumvira kwipimisa gute hepatite C kandi ifata bakire
ingwara ya hepatite C si ingwara y'abakire ari utunze ari ufise amahera make ari ufise amayaba yabaye nta muntu numwe adashobora kwandura ingwara ya hepatite C bivuye n'imibereho yiwe canke akazakora canke imibonano mpuzamitsina akira atikingiye
Kiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo mbaza ndakwishura
None twomenya ko tugwaye hepatite C gute tutarinze kuza kwa muganga.
Ubwa mbere cy'ukumenya nuko kugira umuntu amenye ko agendana ingwara ya hepatite C ntakundi kuntu bo bitora atari ko agiye kwa muganga akipimisha bakamufata amaraso.
Mbaza ndakwishura
Hepatite C yikuhitanye ni kwera ubutagende impanuro zo kwa muganga.
Murazi ko abantu bafise imibereho itandukanye. Hariho wa muntu usanga yikunda kumwaka kumwaka yamagenda kwipimisha kugira arabe ukuntu vyifashe mu mubiri wiwe. Nabandi usanga ntibikunda kandi no kumukubaho kwabo none ugasanga araheze akandura ingwara ya hepatite C hama kayigendana imyaka n'imyaka akagenda kwipimisha asanga cyaramaze kuyangara igitigu cyaramaze kononekara ataco bagishobora kuvura
mbaza ndakwishura
None umuntu agwaye hepatite C ntiyumve impanuro wumva arinde yo mwita.
Icyo mumenya cyo nuko iyo umuntu agendana umugera wa hepatite C mu mpanuro amutekerera by'ukuri kuntu yifata. Fetegeza guheba na cane cane kwipimisha kenshi na kenshi kugira barabe aho umugera ugeze. Iri yatabikurikije uko hama kaja mu nzoga inzoga zonona igitigu cy'umuntu. Zihuriranye n'uwo umugera wa hepatite C byonona byinshi kandi na cane cane bica bituma n'uko niyo ngwara ishobora kuba ikinyaruka n'ingona n'ingoga mu mubiri uwo muntu.
Arakoze muganga munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubunyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kwinshuti aramagara. Abanywanyi bacu Jean-Claude Wigitega abaza ati iyo amenyo yahindutse agasa n'umuhondo byoba biva kuki? Abandanya abaza icyo umuntu yoyogesha kugira subire gusa neza. Muganga Nitamunyana muduhere inyishu munywanyi.
Iyo umuntu aba yarakuze agakura afite amenyo meza akabona amenyo yiwe arahindutse bega aragira isuku bikwiriye afungura canke anwa cyono namenye yiwe nk'akarere n'utwotanga ni nk'itabi hama bibaye uko agasanga muri ibyo bintu ntabirimo areza kirukira kwa muganga bwa mbere rero kuvuga ngo yosubira kwera biva nico batoye igituma amenyo yiwe ahinduka aramutse agihagaritse agakoresha imiti umuganga aba yamuhaye amenyo yiwe arasho kusubira kamera neza rero ga Jean-Claude kugira isuku ribere amenyo yawe kugira amenyo yawe amere neza hari imiti bakoresha bwa bogesha amenyo ariko nukwama mwisunga yuko mukoresha imiti iba yemewe mu mafarmasi rero ni byiza yuko ya miti yamenye mukoresha iba igugwa mu mafarmasi aba ni imiti myiza kumenyo.
Uyundi munywanyi yatwandikiye yitwa Donatien w'Imuramvya avuga ko afite ingorane yo kubabara mu gikiriza akumva ha kumuriro na cane cane yateruye ibintu bipima ibiro 10 abandanya avuga ko yagiye kwipimisha mu radio bamubwira ko atangwara babona abazico two muhanura kuko abimaranye imyaka hafi 10 muganga Nitamunyana n'uyu munywanyi muduhere inyishu.
Donatien yaba byukuri iyo ngwaro yimaranye imyaka 10 akabara kuvuye bikanga gukira mu radio bakerekana yuko atakindi kintu urwaye atangora nufise n'ukuca rero umenye ikintu wifata tubireka kadura terura ibyishoboye kandi nokura ahujyama ujyama gute isaso imatera yaba kura kazi kamara umwanya munini wicaye wicara gute intebe yawe wicara kimeze gute rero nivyo bintu byo mu buzima bwa misi yose tutuntu duto duto ukwiye kuca witwararika ukaraba ubonye shishikaye kagenda kwa muganga kiganira muganga kuntu byifashe kuko yawe bimaranye imyaka 10 nuko hashobora ko hari igituma.
Turashimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Nitamunyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahi abagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko ganje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku aho kaca wica matwi ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari ivyo
bikubwiye iki
umuntu aba hadahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yimvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugana yavuze ngo agasozi k'intanoka kahi abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga bakavuga kavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku cyanke igenze uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe yaranuwe cyane ntiyavyumvise
arabitoye.
Aha ni ikiganiro kidacuye umunsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye ku ngorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite C. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira. Nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico mushikiriza canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 20 37 90 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro. Ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha.
Nashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza.